Twashimire ko muzindutse muviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Amashami yigenga arenga 40 akora mu gihugu cy'u Burundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe muri ico gihugu.
Turemeza ko agati y'akazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twitumura protest special kuko atakina na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga akazi.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwarishira hamwe Folicon F rimwe mu mashira hamwe atifuza ko Fortune Gaetan Zongo atongeregwa ikiringo cyo gukorera ku Burundi nk'intumwa idasanzwe ya ONU.
Rigiteka yashoboye kwegeranya abantu bavuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,805.
Uyu nawe ni Ancher Niko yagize na watwara ishamwe Ligue Iteka riri mu mashamwe yifuza ko ikiringo cyo ntumwa ya ONU mu Burundi congerezwa. Turabigaruka ko handi hato mu yagezeho igeni no ku isi. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yifuza ko urubanza rwiwe ku bijanye na dosiye y'amatora yo mu 2020 ruburanishwa ku mugaragaro. Navyo nyine twe bateguriye. Naho muri Niger abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu basaba kuganira n'u Bufaransa. Idonido ni mukanisa VOA. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Reka amakuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump yahoze ari president asaba umucamanza gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha kigamije kumubuza kuvugira ku mugaragaro kubanza rwiwe rujanye n'amatora yo mu 2020. Thomas Kamilindi.
Ku itariki ya 15 y'uku kwezi umushinjacyaha wihariye Jack Smith yandikiye umucamanza Tania Chatkan ukuriye urubanza rwa Trump mu rukiko rwa mbere rw'akarere ko ku rwego rw'igihugu ka Washington DC. Yamusabye guha Trump itegeko ryo kumubuza gutangaza ibintu bya rutwitsi, ibinyoma n'ibitera ubwoba abatangabuhamya, abanyamategeko, abacamanza n'abandi bantu bose barebwa n'uru rubanza mpanabyaha. Asobanura ko ibyo Trump atangaza bigamije kandi gutesha abaturage icyizere bafitiye ubutabera. Ati iri teka ryarinda ubusugire bw'urubanza n'abaturage bagize urukiko rwa rubanda bita jury mu Cyongereza. Kuri uyu wa mbere abavoka ba Trump nabo bandikiye umucamanza Chatkan bamusaba kwanga ibyo umushinjacyaha Smith yifuza. Kuri bo kubyemera byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa Trump bwanditse mu itegeko nshinga bwo kuvuga no gutangaza ikimuri ku mutima. Umucamanza ntaratangaza igihe azafatira icyemezo.
Thomas Kamilindi urakoze. Hagataho Uburusiya bwashize president wa Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku rutonde rw'abantu baronderwa n'ubuturacari kumwe na Thomas Kamilindi.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza Piotr Hofmanski. Iravuga gusa ngo Hofmanski Piotr Yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'Uburusiya. Mu kwezi kwa karindwi gushize Uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abo bushakisha abandi bacamanza babiri ba CPI, uwitwa Rosario Salvatore Aitala ukomoka mu Butaliyani n'umutegarugori Tomoko Akane ukomoka mu Buyapani. Naho mu kwezi kwa gatanu gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan. Bose uko ari batatu bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi president w'Uburusiya Vladimir Putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. CPI imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba Ukraine.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Umushikiranganji ajeje gisata c'ingenzi muri Israel ejo kwa kabiri yaragendeye Arabia Saudite. N'urugendo rwa mbere rwakoze n'umushikiranganji w'igihugu ca Israel mu Arabia Saudite inyuma y'imyaka myinshi. Fidel Nyongabo.
Urugendo rw'umushikiranganji ajeje ingenzi muri Israel Haim Katz Rubaye mu gihe ariko haba ibiganiro hagati y'igihugu ciwe na Arabia Saudite. Izo biganiro bifite intumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Katz azokwitaba ikoraniro rihagarikiwe n'ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe ivyerekeye ingenzi ku isi rizobera muri Arabia Saudite mu rugendo rw'iminsi ibiri azoba arimwo muri ico gihugu. Katz yavuze ko igisata c'ingenzi gihuza ibihugu. Yongeye avuga ko gufashanya mu gisata c'ingenzi bishobora gutuma ibihugu byumvikana kandi ashobora kubiterambere mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaratangaje mu rugendo yarimwo mu ndwi irangiye I New York mu nama rusange ishyirahamwe ONU ku masezerano yo kunagura imigenderanire na Arabia Saudite ashobora gupfundikwa vuba. Ejo nyene umuganwanye n'ingoma wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman Al Saud yabwiye televiziyo yo muri Amerika Fox News ko uko iminsi igenda ariko batera begereza amasezerano yo kugirana imigenderanire myiza na Israel. Ejo ku munsi wa kabiri kandi ambasaderi wa mbere wa Arabia Saudite muri Palestina Naif bin Bandar al-Sudairi yashikirije perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas impapuro zimugena muri ayo mabanga hari mu rugendo rwa mbere yagize mu ntara ya Cisjordania Israel yigaruri.
Nari nabice ku masonga nkitangura abategetsi b'abasirikare bakoze coup d'état muri Niger basabye kuganira n'u Faransa kwijanye n'ingingo y'ico gihugu yo gutahukana abasirikare bacu. U Faransa utangaza ko buzoba bwahejeje ico gikorwa mu mpera z'uno mwaka. Fidel Niyongabo.
Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasirikare bayoboye Niger batangaje ko ikirangaminsi ku ngingo y'u Faransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi. Ku munsi w'Imana president w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambassadeur wacu muri Niger. Abategetsi ba Niger barakiye neza ivyatangajwe na president w'u Faransa Emmanuel Macron batangaje ko ari intambwe ikomeye kubijanye n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Barindiye ko abategetsi b'u Faransa babishyira mu bikorwa. Perezida Macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu cya Niger. Yamara gukorana n'icyo gihugu mu bya gisirikare byararangiye. Perezida Macron yatangaje ku munsi w'Imana ko abasirikare bayoboye Niger batagishaka kugwanya iterabwoba.
Ijuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijyanye no ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amashami yigenga ringa 40 hakorera mu gihugu cy'u Burundi yandikiye ONU na kanama kayo kajejwe gateka kazi na muntu asaba kwikiringo c'intumwa y'iryo shirahamwe mu Burundi kitohirahira ngo congerezwe mu kwezi kw'icumi kuza. Ayo mashirahamwe abona ko iyo ntumwa atakindigamije atari gucafuza igihugu. Harandi mashirahamwe ariko hakora hanze nayo asaba ONU kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa. Inkuru twaza Pierre Claver niyo nkuru.
Aya mashirahamwe arenga 40 adahana ivyicaro vya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kongereza ikiringo co mwaka c'intumwa gishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Muri ayo mashirahamwe harimo ayaranira agateka kazi na muntu nka Rige Inzeri Ntiwihebure Piske Burundi, ayaranira agateka k'abanyororo nka Association Ntabariza, ayagwanya urudandazwa n'inyuruzwa ry'abantu nka ONRCP Wetonfrère, ayaranira iterambere nka Codip, ayabashingwa manza, ayaharanira agateka k'ubwoko bw'abatwa, ayugwaruka, ayaharanira amatora meza na demokarasi, ayagwanya umugera wa sida nka Capes Plus, ayaranira ineza y'umwana n'ayandi. Abayarongoye bahamagarira ONU mu rwandiko bayirungikiye na kanama kajejwe agateka kazi na muntu ka ONU kudahirahira ngo bagwe muco byise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza icyo kiringo mu kwezi kuza. Ku izina ry'abagenzi we Gerard Hakizimana twarishyira mu Folicone F rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
No musi tubwana turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twitumura porte speciale kuko atakina na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga kazi no kwerekana ko ibintu bitagenda
kuri bo. Uburundi bwarateye intambwe cyane muri ico gisata ndetse n'umukuru w'igihugu ico gisata kiramuraje ishinga batanga uturorero kuko zicaha agihanirwa naho yo bari mu mugambwe uri ku butegetsi
haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gusimbata dutekaza na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nivyo ntagihugu na kimwe gatakaza na muntu kifata n'ibyo na kwijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko kandi banda yabigishwa gusimbataza amahoro kwara neza
ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kadejwe agateka akazi na muntu kawo ni kari mu nama idasanzwe igira 54 i Geneve mu Swisse gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biruko bagenzi babo bagwiriyemo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atagomeza igisho ku Burundi n'ivyahuha byo huhuka runanifya kat FIDH Human Rights Watch Amnesty International nayandi akorera mu karere n'iburaya asigura ko iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ririmo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi ritaye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abantu agateka kazi na muntu ashire niko yagize atwara igiteka ku izina ry'abagenzi we yabwiye ijwi ry'Amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka itatu iheze
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185 amabi yabandanya kogwa atacamira nje gutuma isabishimitse yuko iyo ntumwa yawo kugira ngo ibandanye akazi kayo
muri raporo yiwe yacekereje mu nama iriko irabere Geneve ijwi rya Amerika rifise intumwa yawo ni Fortine Zongo Gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri icyo gihugu kubera iho nyangwa ry'agateka akazi na muntu ribandanya abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga ntibisanzwe hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingiza ikibaba umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamije yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuvagenwa mu mpera z'umwaka w'2021 iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko userukira u Burundi i Geneve mu Swisse Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azofahawe muri icyo gihugu akinumvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yemerezwa n'igihugu canje yokongwe ikiringo ubwo rwandiko nirwabashikira muraguyamiriza namwe mwibaza igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka akazi na muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaneza igihugu n'umucangero mugume mwibaza ico kibazo kuko ibaguma bamwobaraje ko natwe yokoreye tutamushaka na uramenya ingingo ako kanama kawo nikazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya ONU ico bikoze umujyango umwe bwa buraya wemeje i Geneve mu Swisse ko utewa makenga n'ibibera mu Burundi nko gufungira abantu ubusa gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri ico kiringo kigiteye impari Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika turandanirize mu Rwanda aho sentare y'ibanze ya Kicukiro yarayifashe ingingo yo gupfunga by'agategekanyo uwitwa Denis Kazungu mu gihe cy'iminsi 30 imbere y'uko rubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi Kazungu yagirizwe ivyaha biremereye birimwo ivyo kwica abarenga 10 Eric Bagirubusa ejo yakubitiye mu rukiko kumviriza dosiye ya Kazungu
umupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko Denis Kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu mujyi wa Kigali mu cyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byaha icumi ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyo birimo icyaha cyo kwica umuntu ku bushake yica rubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuze ababo bashakaga kwihurira ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari 12 yagaragaye kandi Kazungu yemera ko ari we wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugendacyaha ahuregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yabo akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko Kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi kukuba uregwa ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza ategetse ko Kazungu afunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakora ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha Kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuza babo byaramarira gusa gusa uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya Kazungu naho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya Amerika rimaze iminsi riko riperereza kuri uyu mugabo w'imyaka 34 y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko Kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko Kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye Nyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri Kazungu yari yararyise Berwa Nursery School Bwana Emmanuel Siwomana atuye Nyabisindu mu myaka ibarirwa muri 17 acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero 10 ujya ku ishuri ryahoze ari rya Kazungu yatubwiye ko bari bazi Kazungu
nuko ababyeyi kenshi bavugaga yuko abana kunda kubakubita isi kugirute ari cyo mbega tumuze ari kutumubona nk'umuntu nyine uhigisha nta n'ikindi kibazo tumuze impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho Kazungu umurezi ariko tumaze kumva ngo yishe abantu byaradutunguye cyane turikanga
uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuza babo babona ubutabera buboneye
kurekurwa bwo nibyakunda kumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya nuko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko uyu muntu yishe abantu 14 arakicara hariya akabyemera ngo ngiye narabishe si aba gifite ubumuntu
ibyaha Kazungu akurikiranyweho ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabatawa mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka Busanza ikanombe ku Kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yishe abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwihutiye kwitangaho umucyo ruvuga ko Kazungu abeshya ari mutaraga Ahmed Rusajwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri Uganda imiryango y'abarundi igera kuri 40 yahungiye muri ico gihugu inyuma yo kuva muri Kenya isaba gutahukanwa mu Burundi mu rukurikirane rw'inkuru ijwi rya Amerika Eric ikorera mu ikambi ya Nakival uno musumenyesha makuru Ignatius Bahizi aratugira ku muriri w'ingene abarundi bashitse muri Uganda n'ubuzima babayemo
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze, cyambere umutekano muke, ikindi cyakabiri nuko twari tubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo kugaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2,000 y'amanyakenya mu kwezi. Ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu. Ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka. Hamwe ugiye nukuvuga ntabwo twe twapokera indyo twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi. Aba bosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye izo z'icyo 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nta hantu ho gukora na hantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe n'inzara nta kintu ufite uri kurarya natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimwo reka duhite dutaha
Nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda Uganda yacurekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma tugaruza muri Uganda batusubiza inyuma tugiye ko hanatamu atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga
twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia duhitamo kuza turaza nyene dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuyanzi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira kutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibwe bari twaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutorayo mu Bugande baratuzana ngaho
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko cyabyuma twaba tuzanye imizigo barapima rusanga nta ngorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabone mwasubiye muri Uganda cha tubagenda turacumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi itatu badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imana bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
muri Kenya nta kiza kiri icya mbere kubera ko abasudani baricya abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita
ni kuvuga
n'umugararake cyangwa bashaka kuvuga iki
n'umurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake
fitaga telefone ugende bakwice uburi kurakora kazi ko kunyonga piki bakwice umwana atenu yunde amazi ku robine basudani bakaza nibihiri n'amacumu nibike bakatwica ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuzize ubusa
abasudani hari ukuntu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko nabo basudani
hari abantu bishe mu kabibona ngo bishe umuntu runaka
umwe si babiri si batatu sagasheshe twamuri bagiye bana nabivuga no mu makuru abana bagiye ku kwibomba kuvoma bapfuye akantu bace batora ababuye n'abantu bakoresha amabuye mu kugwana intambara ikabitanguye itanguye
abakuriye inkambi ya Nakivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa Kenya igihe bazabacura izindi mpunzi z'abarundi Emma Koloi n'ukuri ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya Nakivale
they had easily accessed as well the western border that is
ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka w'umurengerazuba w'u Rwanda na Uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwe nyuma HHS na leta ya Uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya Nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikurikira kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri Somalia, Ethiopia hamwe na Sudani Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika mu nkambi ya Nakivale Uganda
ijwi rya Amerika twandanize kuganiro Amerikana na mgenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya 27 y'ukwacyenda 1979 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yashyizeho Minisiteri y'uburezi ikaze mu kiganiro Amerikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegeko nshinga rivuga ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwose buri mu maboko ya Perezida wa Repubulika ba ministre be bitwa sekreteri n'abajyanama be itegeko nshinga risobanura ko Perezida ashobora gusaba igitekerezo mu nyandiko buri muyobozi wa departement ashinzwe departement ni ryo zina rya ministeri Congress yashinze guverinoma ya mbere ku itariki ya kane y'ukwa gatatu 1789. Yari igizwe na ministeri enye gusa, ni ukuvuga departement enye gusa, iy'ububanyi n'amahanga, iy'imari ya leta, iy'intambara, yaje guhindurirwa izina yitwa iy'ingabo z'igihugu, n'iy'ubutabera, uyiyobora akaba n'umushinjacyaha mukuru w'igihugu. Mu myaka 234 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ifite departement, ni ukuvuga ministeri 15. Zino enye za mbere na mbere zo kwikubitiro zamaze imyaka 59 irengaho gato arizo zonyine ziriho. Congress yashinze iya gatanu y'ubutegetsi bw'igihugu mu 1849, iya gatanu y'ubuhinzi mu 1862, iya karindwi y'ubucuruzi mu 1903, iya munani y'umurimo mu 1913, iya cyenda y'ubuzima mu 1953, iya cumi y'imiturire n'iby'imijyi mu 1965, iya cumi n'imwe yo gutwara abantu n'ibintu mu 1967, iya cumi n'ebyiri y'ingufu mu 1977, iya cumi na gatatu y'uburezi rero mu 1979, iya cumi na kane y'abasirikare bavuye ku rugerero mu 1989, iya cumi na gatanu ari nayo ya nyuma yavutse y'umutekano w'imbere mu gihugu mu 2002. Ijwi rya Amerika. Congress imaze kwemeza itegeko rishinga Departement y'uburezi, President Jimmy Carter wari uriho icyo gihe yarishyizeho umukono ku itariki ya 17 y'ukwa 10 1979. Departement yatangiye gukora ku mugaragaro ku itariki ya 4 y'ukwa 5 1980. Yaturutse ku rugamba rurerure. Umushinga w'itegeko watangiye kugibwaho impaka muri Congress guhera mu 1978, ariko inshuro nyinshi nyinshi ukabura amajwi akwiye. Impaka zakemuwe n'uko uburezi buzaguma mu nzego z'ibanze nk'uko bisanzwe. Departement y'uburezi na guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ntibagomba kwivanga mu by'imfashanyigisho cyangwa gushyiraho amashuri. Departement ishinzwe gushyiraho politiki zo kugena imari yo gufasha uburezi, kuyisaranganya no kugenzura uko ikoreshwa mu bo iba yahawe. Igomba kwita cyane cyane ku bibazo by'ingutu bishobora kuvuka mu burezi, kurwanya ivangura mu burezi no gukora ku buryo uburezi bugera kuri bose kandi kimwe. Nyamara n'ubu hari ababona ko ikwiye kuvaho. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'ubusumbane mu myigire hagati y'abakene n'abakire. Mu banyapolitiki, abatayishaka biganje mu ishyaka ry'abarepublikani. Muri bo twavuga nka Donald Trump, avuga ko aramutse atowe yahita ayisesa. Gusa ikibazo ni ukumenya niba Congress yamwemerera. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Radio ijwi rya Amerika wa Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari kumwe natwe, aha niho duce tuba turarangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diana Ninahazwe, yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turongera hanyuma ahanje turaza gusubira saa 12 mu makuru azoragezweho icyo gihe.
Radio ijwi rya Amerika. Thank you.
abatanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ikijya